you, only, only you, only you. Kiruta, Togu Kunwa, no, I take it. Boy, beauty of Janje, now Naja to Tajanje. Only you, I can never deny. Lusimana Kunzeli, no, you made it up. Who can be a bakuru? I'm here to stay no matter what. Mbwira ga yuko ni nkukurikira nzayoba. Mbwira ga yuko urukundo rwacu rutazaramba.
Mbwira ga yuko nta kuntu nzakwambikira impeta. None dore udutishije abandi ku manywa y'impangu. Nyamari bitagaragara nibyo byanyubatse umutima yo Mwaye sinitarushe siga mwana mama nyegera kwigumane Ubuzima nakunze rimwe nda wowe nyemerera uvuge imbere y'abakuru Uvuga ngatwa rwanka mera mababa I'm here to stay no matter what.
Mbwira ga yuko ni nkukurikira nzayoba. Mbwira ga yuko urukundo rwacu rutazaramba.
Mbwira ga yuko nta kuntu nzakwambikira impeta. None dore udutishije abandi ku manywa y'impangu.
Nzayoba,
none dore udutishije abandi ku manywa y'impangu.